Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo kuwa kabiri tariki 22 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2019 kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Ejo kwigenekerezo rya 21 ukwezi kw'icumi abarundi bahimbaje imyaka 26 irangiye wahoze ari Perezida Melchior Ndadaye agandaguwe.
Turasaba ntagi gitega urubanza ruriko rurabera yuko burya ruriko ruraba ubutungane bwutegura yuko abarundi babikeneye bose boza kumviriza.
Uwo ni umuyobozi w'umugambwe Frodebu Pierre Claver Nahimana asaba ubutungane bw'u Burundi gushira habona urubanza rwo bagandaguye Melchior Ndadaye.
Kuyo tariki nyine Ndadaye yiciwe niho abana twaje kunamira uno munsi nabo nyine biciwe. Ivyumvikana rero ko manza zoba zitari guhamagarirwa tuvuge nk'arimwe.
Uyo nawe ni umushingamateka yigenga Fabiano Banciria Nino asaba leta gufatanya urubanza rubera mu ntara ya Gitega rw'abishye Ndadaye n'urw'abishye Abatutsi Kivunga inyuma y'urupfu rwiwe. Yamara imbere yo kudushika kuri aya makuru, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana tukiriza amakuru yo hirya no hino adufitiye muri aka kanya. Aloyce,
urakoze. Fidel turayahera muri Israeli. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yashikirije ejo ku munsi wa mbere ko yananiwe gushinga leta nshasha, hakaba hasigaye ko Benny Gantz bahiganywe mu matora nawe agerageza bimukundiye akazo umutegetsi mushasha w'ico gihugu. Ariko mu gihe nawe yonanirwa, Israeli izocitunganya ayandi matora ya gatatu y'abashingamateka kuva mu kwezi kwa kane. Netanyahu yaramaze ibiringo bine ku butegetsi, yari kagerageza kurondera ica gatanu nk'umushikiranganji wa mbere. Avuga ko azohakana leta yose izoshingwa na Gantz ngihe izobirimwo abashingamateka b'Abarabu. Abo Netanyahu avuga ko bakora iterabwoba kandi banka ukubaho kw'igihugu cya Israeli. Leta z'ubumwe za Amerika zivuga ko zizogumiza bamwe mu basirikare bayo hafi ibibanza birimwo ibitoro mu buraruko bushira ubuseruko bwa Siriya kugira babikingire ntibifatwe n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Byashikirijwe n'umushikiranganji wa Amerika ajeje kwivuna abanse jo ku munsi wa mbere. Umugwi w'imodokari za gisirikare zirenga ijana zirimwo n'abasirikare ba Amerika bajabutse muri Iraki bava muri Siriya ejo ku munsi wa mbere. Ni mu mugambi wa Perezida Donald Trump wo gukura abasirikare ba Amerika muri Siriya. Amerika mu ndwi iheze yarumvikanye amasezerano na Turukiya yo guhagarika intambara iminsi itanu kugira abarwanyi b'abakurde bave ku rubibe mu karere k'ibirometero 32. Tukivuga kuri ayo masezerano nyene, Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan ariko araremera bagenzi we bo mu bihugu byo mu burengero bw'isi mu gihe kiringo cy'amasezerano yemeranije na Amerika ku barwanyi b'abakurde bo muri Siriya cegereje kurangira. Erdogan aranegura ibihugu bihurikiye muri OTAN hamwe n'ubumwe bwa Buraya kubataco bakoze ngo barwanye abakurde mu buraruko bwa Siriya mu gihe bitekanijwe ko abarwanyi b'abakurde baheraheza kuva mu bice barimwo kuri uyu wa kabiri. Erdogan agabisha Washington ko ari itegerezwa kugira uruhara mu kumenya ko byubahirijwe mu gihe bitobuko. Turukiya yemeza ko imirwano izoca isubira. Erdogan atekanya kubonana na Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin kuri uyu munsi wa kabiri. Muri Afrika, leta ya Sudani yaremeye ko imfashanyo zirungikwa mu bice by'igihugu byasinzikaye kandi yongera kandi kunagura amasezerano yo guhagarika intambara yumvikanye n'imihari irwanya leta mu biganiro by'amahoro byabereye muri Sudani yo mu manuko. Khartoum yemeye kureka imfashanyo zikinjira gufasha abanyagihugu basinzikaye inyuma yaho intwaro ya Omar Bashir yari yarazihagaritse igihe kitari gito. Abategetsi bo ku mpande zose bavuze ko leta nshasha y'i Khartoum hamwe n'imihari ibiri y'abarwanyi basinye mu kwitangazo ryo kugumiza imiryango y'ibiganiro yuguruye. Igihugu cya Iran kivuga ko cyahaye Amerika urutonde rw'abanya Iran bafungiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakeneye gufungurwa ni mu mugambi wo guhanahana imbohe hagati y'ibyo bihugu bibiri. Umuvugizi w'umushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Abbas Musavi yavuze ko abanya Iran bashika kuri 20 aribo bafungiwe muri Amerika ku byagirije avuga ko ataho bifatiye. Iran nayo ifunze abanyamerika bashika kuri 4 nabo bagirizwa ibyaha Iran ivuga ko bijanye no guhungabanya umutekano w'igihugu cya Iran. Uruhagarara rumaze imyaka n'imyaka hagati ya Washington na Tehran rwongerekanye kuva mu mwaka uheze igihe President Trump yakura Amerika mu masezerano ya nucleaire yo mu mwaka w'2015 hagati y'ibihugu rutura hamwe n'ico gihugu cya Iran. Abajejwe kugenzura imbibe zo mu mazi mu gihugu cya Libya batangaza ko bahagaritse mu mazi bahari Mediterane yegereye ubutaka bwa Libya abimukira 126 bari bagiye mu karere ka Buraya. Umuvugizi w'abajejwe kugenzura imbibe zo mu mazi Ayub Kasime yatangaje ejo ku wa mbere kubwate bwahagaritswe ku munsi w'Imana mu mazi y'ibahari Mediterane yegereye igisagara cya Garabuli ni ku birometero 60 mu buseruko bw'umurwa mukuru wa Libya Tripoli. Kasima avuga ko abimukira bavuga ko ari abanyafrika bagarukanywe ku butaka bw'ico gihugu cya Libya.
Urakoze rero yiswe makuru wejeje kudushikiriza. Bicumi abarundi bahimbaje imyaka 26 irangiye wahoze ari president Melchior Ndadaye agandaguwe. Umugambwe Sawanya Frodebu usaba ubutungane bw'Uburundi gushira habona urubanza rw'abagandaguye uwo yahoze ari umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye. Ni mu birori byabereye mu gisagara cya Bujumbura. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi baryo mu Burundi dusomegwa na Desire Hatungimana.
Ibirori nyamukuru vyo guhimbaza imyaka 26 irangiye umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye agandaguwe vyabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi upimukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura Musenyeri Gervaise bashimiye ubusa yahereje iyo misa yagarutse ku butwari bwa President Ndadaye.
Uyu nini cyafise zuko ibintu byohinduka mu Burundi bikaba byiza gusumba abarundi bose bakuba ku Burundi bushasha ahatamugwe numwe w'abantu kumigwa ngo ucinyizwe na bene wabo ahagateka kazi na muntu kubahirizwa aho umuntu ataniganwe ijambo eki ndoto zuko umwe ukivuga ati ndi muto nkaba mugwanje izo ndoto kubiboneka yagandagwa atazishitseko atambuka gutyo atatweretse isura ry'Uburundi bushasha yatubwira. Mugabo nk'umukristu ndemera ko yaranguye umugambi Imana yari imufiseko arabigitarugwa n'abakurikiye bose baciye ko kandi babandanya baca mu kanya gato Imana yamuhaye.
Ibirori byo guhimbaza iyo myaka irangiye incungu ya demokrasi igandaguwe byabandanirije ku ntatemo ya Melchior Ndadaye n'abarabafasha biwe. Imbere y'ugushira ingori z'amashugwe ku ntatemwa abari bitavye ibirori byatewe iteka n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza babanje kumviriza ijambo Melchior Ndadaye yashikirije abarundi ahejeje gutsinda amatora yo mu 1993. Melchior Ndadaye yashimikira kukubahiriza agateka kazi na muntu mu Burundi bushasha yifuza.
Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ubumwe nyakuri mu Burundi kubera ko ubumwe bw'abarundi bwagiye bubangamirwa n'ingendo y'akarenganyo yo gukumirana yo kutubahana. Tugiye gukosora iyo ngendo mu gushyira imbere mu byo tuzokora byose ubutungane kuri bose mu kwitwararika isabikanywa ry'itunga ry'igihugu ku bantu bose bo mu bwoko bwose bo mu ntara zose mu gushira imbere ukungana kw'abanyagihugu imbere y'amategeko ntihagire uwitwaza itunga canke amamuko ngo akandamize abandi. Uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazi na muntu mu bice byose kandi kuri bose guturubika umuntu gutabagaza ubuzima bwiwe canke kubuzimanganya gufungira abantu busa canke kubafunga bitajanye n'amategeko kutubaha umuntu ngo nuko atifise. Ibyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri intwaro y'Uburundi bushasha.
Inyuma y'imyaka 26 irangiye Ndadaye Melchior agandaguwe mu mugambwe Sawanya Frodebu yararongoye barashima ko ubutungane buza bwaratanguye amatohoza. Petero Karaveri na Himana arongoye umugambwe sawanya Frode muri kino gihe asaba ubutungane gushira habona ugo rubanza abarundi bene kubura bakamenya vyukuri abatumye bararirwa mu Burundi
uko ubutungane buriko urabigenza twebwe turabikenguruka ariko tugasaba yuko byobera ku mugaragaro urubanza mwenuru ni urubanza rwa politiki turasaba nk'aje gitega urubanza ruriko rurabera yuko burya ruriko ruraba ubutungane bwutegura yuko abarundi babikeneye bose boza kumviriza bakumva nyene byagenze kuko birabaraba nibo bamerewe nabi tugasaba yuko kuri ijya ngoro y'ubutungane ungane boshiraho ivyuma vya byuma bisohora amajwi manini manini hajya rero abacamanza bashashe bari kumwe bariko baraburanya nabajya abavyagirizwa tukumva ingene biri kubiragenda tukavyumviriza twese kuko n'abarundi nibo banyenye rubanze bateza kubikurikiranira hafi tukumva ibyari byo
indongozi yo mugambwe washinzwe na Melchior Ndadaye ibishikirije mu gihe hari abakukuruke mu ntwaza ngabo bane wo mu gisirikare cy'u Burundi bari mu bagirizwa ugo rupfu bahagaritswe na parake nkuru y'igihugu kuva mu mpera z'ukwezi kwa 11 umwaka uheze wa 2018 kiretse abo bakukuruke mu gisirikare cy'u Burundi ubutungane bw'u Burundi bwaranasohoye umutahe kuri Petero Buyoya yahoze arongoye u Burundi bakagirizwa kuba ari ku isonga ry'abagandagwe president Ndadaye Melchior yari yamutsinze mu matora y'umukuru w'igihugu.
Tukivuga ku igenekerezo rya 2011 ukwezi kw'icumi abarundi bahimbaje imyaka 2026 irangiye wahoze ari president Melchior Ndadaye yagandaguwe mu ntara ya Gitega indongozi zinyuranye zirimo abashinga amateka abanyamadini cyo kimwe n'abarundi baserukira abavyeyi bababuriye abana ku ishure ryo mu Kibimba umwaka w'1993 basaba leta gufatanya urubanza rubera mu ntara ya Gitega rwabishe Ndadaye n'urwabishe abatutsi kivunga inyuma y'urupfu rwiwe. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo mu Burundi muyishikirizwa n'umumenyesha makuru Pierre Claver niyo nkuru ari mu Rwanda.
Ku cibutso cubatswe ahitwa Kwibubu muri komine Giheta intara ya Gitega ahagandaguriwe abanyeshuri b'abatutsi barenga 150 niho habere ibirori byo kwibuka imyaka 2026 iheze abo bana bishwe. Mu majambo yashikirijwe Rutamucero Florence yaserukiye abacitse ku icumu ku ishuri ryisumbuye rya Kibimba mu mwaka w'igihumbi 1993 yibukije abaje n'abataje akamaro ko kwibuka.
Twagira tubamenyeshe ko kuza ngaha kwibubu atari kuza kuzura akaboze nk'uko bamwe bavyibaza ahubwo ni kuza kunamira abacu kandi tukanahimiriza n'ugwaruka Burundi bw'ejo ko bokwirinda ugwanki ruturuka hose ngo soko ry'akabi nkaka. Kwibuka rero biratuma twiyubaka tukamenya uko twotunganya imitima yacu n'iy'abandi bose yakomeretse eka no guharanira mu gihe habaye kumenya ukuri ku vyabaye ugusasira indavi kibi bigatuzwa ubutungane bugakora uwagiriwe n'icaha akagihanirwa atakujaniranye.
Simoni Suguru yaserukiye abavyeyi baburiye abana babo kuri iryo shuri nawe yashimye ko ubutungane buriko burakurikirana abishe perezida Ndadaye agasaba ko n'inyuma y'ivyo hokurikiranwa abagandaguye inzira karengane z'abatutsi bishwe bazira urupfu rwa perezida Ndadaye.
Mu Kirundi bavuga ngo ijambo rihora mu kanwa rigacika inkonda mugabo kuri twebwe iri jambo tuzokwama tuvugira ngaha igihe cyose tuzoba tukibishobora rizopfa ryarabaye inkonda. Iyo riba ryobaye inkonda nituba tukiza inyuma y'imyaka 2026 abana bacu bagandaguriwe ngaha. Yego amaze imyaka 2026 bagandaguwe mugabo twebwe tumaze imyaka 2025 tuza ngaha kuko umwaka bagandagurigwamwo nta n'umwe yashobora gushika ngaha atagomba gukurikira abo bandi twabuze. Abo bakora ayo maroregwa si uko bakunda uyo muhisi president Ndadaye Melchior gusumba abandi bigumije n'abajana nyabahururu bagakora amaroregwa y'ababatumye batiyumviriye bagasubira kwicuza mu nyuma kanatsinda ukunda yitabye imana niwo mukurikiza marira y'abanyagihugu ahubwo muhumuriza nka kurya umwami mwambutsa yabigira abansi bagandaguye umuhungu wiwe uwiguze Burundi rudovuko rwa gasore incungu yo kwikukira
n'icyimviro cagarutsweko n'umushinga mateka Fabiano Banchija nino yigenga
ubutungane no vuga ko ntacyo burakora kuko hari agace gato y'umuyobozi yararongoye ishuri yahanywe umengo hamwe n'abandi bantu bashika umengo batandatu icyo gihe cyo gufa cyari kikiriho naho kitakenewe barashoboye gucibwa urubanza gusa icyo ntakengurutse ni ingene batororokanije hakaba umuhutu hakaba umututsi hakamwe n'umutwa muri urwo rubanza bagaca bacibwa urubanza rumwe kandi bagaca bafahabwa n'igihano kimwe cyo kunyongwa nayo ubonye uko umengo ni nko guherekeranya ibintu bidafashe kandi urubanza rw'umuntu urubanza si ubwoko urubanza si kivunga mu bese batwagwiwe rero kuba mu bandi bari ngaha mu kibimba abigisha n'abandi bantu bari bahari batahanywe urubanza rwabo ntirwabandanije ko rero tubona hariho ibiriko birakogwa amatohoza ari kwaraba kubishe ndadaye twizere neza ko amatohoza azokwerekana abukuri ntihazobemo karenganye kandi byo baye byiza bijaniranye nibi byabaye mu gihugu ko mwungaha mu kibimba turi kuyo tariki nyene kuyo saha nyene ndadaye yiciwe niho aba bana twaje kunamira uno munsi nabo nyene biciwe ntivyumvikana rero ko manza zoba zitari guhamagarirwa tuvuge nka rimwe
umushinga mateka Banchija nino abona ko kubona leta itarungika intumwa mu birori nk'ibyo ari kimenyetso ko ababigize bafite ico banyegeza
ico bisigura nuko abarongoye intwaro hari ibintu bakeneye kunyegeza kandi ukuri kutamenyekanye nta nyishu nzizi ba narabibonye ibuta nta muntu wasore k'intwaro ngeze ndahabona kuba batakiza birababaje iki kibazo c'abantu bahitanywe n'intambara cyari gikwiye kuba gishigikiwe rwose n'abarongoye intwaro kuko niho umuti wozanana n'ibiriko birakogwa byo muri kuvuga ko n'ukurekuranira no kuvuga ko umengo batanga inyishu ikibazo gihushana cyacu nta kuntu bari umugwi uri kurondera gutoza ku byabaye mu gihugu mu Burundi bwose hagira umunsi wo kwibuka ibyo nyene umuntu w'umuntwaro asero mu gihugu honyene uburabe ibyo bintu uriho nibaza ko nawe woni warwumba kuba ufise ubuserukira
amashirame yigenga cyo kimwe n'abandi bibuka ababo baba abahutu n'abatutsi bose babona ko abarundi bose bakwiye kuronka ubutungane budahengamye no kumenya ukuri ku Barundi binzira karengane bishwe mu kivunga inyuma y'urupfu rwa president Ndadaye Melchior
z'amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa
misi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzu z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Rwanda abarundi bane bari muri dosiye y'abantu 25 bagirizwa icyaha cyo kuhungabanya umutekano w'u Rwanda basavye ubuhungiro leta y'u Rwanda ni nyuma y'ukuvuga ko baramutse barekuwe bagasubizwa iwabo mu Burundi ababajanye mu migwi igwanya leta y'u Rwanda bo bica ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Asumta Kaboyi
abireguye kuri uyu wa mbere biganjemo abarundi bari mu bagize itsinda ry'abantu 25 baregwa ibyaha byo gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda bose bikekwa ko babarizwa mu ishyaka rya RNC rirwanya leta y'u Rwanda barego gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda je kubaha akazi baza kwibona bagejejwe mu mashyamba ya Congo babaye abasirikare abaregwa bose hamwe kuri 25 baregwa ibyaha bine birimo kwinjira mu mutwe w'ingabo utemewe kugambirira kugira nawe ubutegetsi buriho kugirana umubano na leta y'amahanga bigiriwe gushoza intambara no kuri umutwe w'abagizi ba nabi bisobanura kuri buri cyaha bose bemeye ko bagiye mu mutwe w'ingabo zitemewe bamba ya Congo banavuze ko bemera icyaha cyo kureba umutwe w'abagizi ba nabi usabahuriza kuko batigeze bagira uruhare mu kurema uyu mutwe ahubwo basanzwe umutwe warashyizweho bakawuyoboka bahakanye icyaha cyo kugambirira kugira nawe ubutegetsi buriho ndetse n'icyo kugira umubano waregura kuri ibi byaha bavuze ko ibi byaha batari kubikora kuko ntacyo bapfaga na leta y'u Rwanda basobanura ko nta bushobozi bafite bamwe bavuze ko batigeze bakandagira mu ishuri abandi bakaba batazi gusoma no kwandika ko batabasha kuvugana n'abategetsi b'ikindi gihugu gusa bavuze ko ibyo byose byakorwaga n'abayobozi babo aha ni naho bahere bavuga ko basabye ubuhungiro leta y'u Rwanda ko bafite impungenge ko mu gihe baba basubiye mu gihugu cyabo cy'i Burundi bashobora kwicwa n'ababashoye mu gisirikare Maitre Rwagasore Jean Claude wunganira bamwe muri aba Barundi yabwira ukigo ko ibyaha baregwa babishowemo batabizi yarusobanuriye ko nta mpamvu n'imwe bari bafite yo gutera u Rwanda kuko atari abanyarwanda Maitre Mujawamariya Dativa nawe yunzemo avuga ko nubwo bazabisobanura mu kuburana mu mizi ariko itegeko rivuga ko ikintu kitwa icyaha iyo umuntu yinjiye ku bushake mu mutwe w'ingabo utari ingabo zemewe z'igihugu yakomeje avuga ko abakiriya be bagiye muri P5 atari ku bushake bwabo ku buryo badakwiye kubikurikiranwaho yavuze ko abo yunganira bakeneye ubutabera mu buryo bubiri uburyo bwa mbere babukeneye nk'abakekwaho ibyaha bashinjwa uburyo bwa kabiri bakabukenera nk'abahohotewe kuko ukurikije uko bakuye mu ngo zabo bakajyanwa mu ishyamba muri ibi bikorwa bahohotewe bacuruzwa ubushinjacyaha bwavuze ko imyireguriro y'aba Barundi idafite ishingiro kuko mu byo bavuga ko nta mpamvu bari bafite zo gutera u Rwanda kuko atari abenegihugu ibi bidafite ishingiro mu magambo ye umushinjacyaha yagize ati kuba ari abanyamahanga si ikibazo kuko n'abacancuro babaho akomeza avuga ko kuba baregwa baragiye gufata imbunda zitari zo gutera amashu mu Rwanda ahubwo zari zo gukuraho ubutegetsi abaregwa bose basabwe gufungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza abunganizi babo bakavuga ko bakwiye kurekurwa naho abarundi n'abaganda bari muri iyi dosiye leta y'u Rwanda ikabashakiraho baba badafunze abaregwa 21 n'abunganizi babo nibo baraye bashoje kwiregura no kugira icyo bavuga ku minsi 30 basabwe n'ubushinjacyaha abandi bane bazakomeza kuri uyu wa kabiri ari nabwo urukiko ruzatangaza umunsi ruzafatiraho umwanzuro Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM, musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mu Rwanda kandi Leo Mugesera yategerezwa gutangura kuburana urubanza rwiwe muri sentare yungururizwamo imanza yanse umwe mu bacamanza maze bituma urubanza rwigizwayo yanse Charles Kariwabo yigeze kuba perezida wa sentare nkuru amwagiriza ko amufitiye urwango Mugesera yagirizwa ibyaha bya genocide n'ibyaha by'agahomerabunwa bikomoka ku ijambo yavugiye ikabaya mu mwaka w'1992. Ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa na Eric Bagire w'ubusa.
Bwana Leo Mugesera yinjijwe mu cyumba cy'urukiko abanje kwamburwa amapingu kugira ngo abone uko aterura umurundo w'amadosiye yifashisha aburana. Yari mu mpuzankano y'iraho ziranga abagororwa, ishati yarengejeho urikote kubera ibibazo by'ubukonje, yari kandi yambaye ishapure ndende y'ibara ry'ibihogo byagaragaraga ko yari yayikubyemo byibura nka kabiri. Ikabutura y'iroza nayo yari iteye ipasi kandi ari ndende ku buryo byari bigoye kumenya indeshyo y'amasogisi y'umuhondo yambaye mu nkweto z'ibara ry'ibihogo. Akinjira mu cyumba cy'urukiko yatambutse afata umwanya uhagije atunganya amadosiye ku meza yari buburanireho. Ni amadosiye yazanye mu ivarisi nto y'ibara rya shokora ndetse nayo yari afite mu gikapu cy'umukara. Arangije gukora ibyo yabajije umwanditsi w'urukiko niba yatambuka akamusuhuza maze undasubiza Mugesera ko bitari ngombwa. Niko kumubaza aho ubwiherero buherereye. Mugesera yatambutse asuhuza abashinjacyaha baburana barimo Madame Claudine Dushimimana baburanye kuva urubanza rwatangira ku rwego rwa mbere na magingo aya. Inteko iburanisha ikinjira yatanze amategeko kuko nta munyamakuru wemerewe gufata amajwi cyangwa amashusho mu iburanisha. Umucamanza akimara kwibutsa uko iburanisha ryagombaga kugenda, Bwanari w'Umugesera yamubwiye ko mbere ya byose akeneye kumenya amazina y'abacamanza bose bagomba kumuburanisha, na cyane ko ngo yari yicaye aho atababonaga neza. Umucamanza yamusubije ko amazina y'ababo muburanisha atari ngombwa kuko ngo ikingenza ari uko amenya ko ari mu rukiko rw'ubujurire. Yanamubwiye ko agomba kuburana ahagaze imbere y'inteko y'abacamanza, ariko Umugesera avuga ko kubera impamvu z'uburwayi ku rwego rwa mbere yaburanaga yicaye. Umushinjacyaha Claudine Dushimimana nawe yemeje ko Mugesera yaburanaga yicaye, ariko ku cyemezo cyafatiwe ku rukiko rukuru kitakurikizwa ku rukiko rw'ubujurire, cyane ko ngo nta cyemezo cya muganga kibigaragaza. Umucamanza yiherereye akanya gato maze yanzura ko Mugesera agomba kuburana yicaye nk'uko byagenze ku rwego rwa mbere. Gusa Mugesera ntiyatsimbutse ku nzitizi yo kumenya amazina y'abagomba kumuburanisha, kuko avuga ko aburana mu rukiko rukuru Bwana Richard Muhumuza yari umushinjacyaha mukuru, none ubu ngo yabaye umucamanza ku rwego rw'ubujurire, akavuga ko uwo n'abandi kubihana byamugora atabazi neza. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yatanze akanya maze Maitre Jean-Félix Rudakimwa na Mugesera batembera imbere y'amacamanza bagenda babaza amazina mu ijwi ryo hasi, barangije basubira mu byicaro byabo. Umucamanza ati mwasanze bimeze bite? Mugesera ati bimeze neza, ariko umucamanza umwe haracyari ikibazo. Ubwo ni Bwana Charles Kari wabo wahoze ari perezida w'urukiko rukuru rwaburanishije Mugesera. Uregwa yahise amwihana amaze umucamanza amusaba gusobanura impamvu z'ubwihane bwe. Mugesera yisunze ingingo z'amategeko yabwira urukiko ko uyu mucamanza yihanwe umwanditsi yandika ko habayeho ubwihane gusa, inteko iburanisha igasubika urubanza nta mpaka, hanyuma impamvu zikazatangwa mu nyandiko zigasuzumwa. Urukiko rwakomeje kumwibutsa ko icyo rumusaba atari impamvu yihanye Bwana Kari wabo, bitarenze kwinjira mu bisobanuro byimbitse. Mugesera ati ibyo byazana impaka, kandi itegeko rivuga ko nta mpaka zigomba kubaho. Yabwiye urukiko ko hari ibyo yashakaga kurwongora, ariko umucamanza amusaba kubivugira mu ruhame. Ntiyasobanuye imiterere cyangwa inkomoko y'urwango ashinja Kari wabo, gusa mu mpamvu yatanze amwihana yavuze ko harimo iz'urwango, ndetse ngo bimwe mu byo yigeze gukora mu rubanza rwa Mugesera akiburanishwa n'urukiko rukuru. Maitre Jean-Félix Rudakimwa umwunganira mu mategeko yabwiye urukiko ko amategeko aha Mugesera uburenganzira bwo kwihana umucamanza, avuga ko bagiye kureba impamvu z'ubwihane zikajya mu nyandiko zigashyikirizwa urukiko. Umucamanza yabategetse ko gubakurikiza ibyo amategeko ateganya. Amategeko ateganya ko iyo habayeho impamvu z'ubwihane zishyikirizwa umucamanza mu gihe kitarenze umunsi umwe. Mu iburanisha rya none hagombaga kureberwa hamwe impamvu z'ubujurire, ababuranyi bombi n'urukiko kandi bakarebera hamwe ingengabihe y'uru rubanza. Bwana Leon Mugesera ni umunyarwanda w'imyaka 67 y'amavuko, ni umuhanga mu byigandima bifitemo impamyabumenyi y'ikirenga ku rwego rwa doktora. Mugesera ariko ibyaha bitanu bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu byose bikomoka ku mbwirwaruhame yavugiye ku Kabaya mu mpera z'umwaka w'1992. Ni imbwirwaruhame ubutabera bw'u Rwanda bufata nka rutwitsi, kuko ngo yimuregeshamo gukangura Abahutu kurimbura Abatutsi no kwibasira bamwe mu banyapolitiki bo mu yandi mashyaka yarahanganye n'ishyaka MND ryari ku butegetsi. Mugesera avuga ijambo kugeza ubu wigeze kubaho mwarimu muri kaminuza y'u Rwanda. Ubutabera bw'u Rwanda bwamuhamije ibyaha bitatu bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu, maze bumuhanisha gufunga ubuzima bwe bwose. Afungiwe muri gereza ya Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda. Umucamanza yavuze ko azatangaza indi tariki y'iburanisha nyuma yo kuzasuzuma ubwihane bwa Leon Mugesera. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isa kuri Radio Ijwi rya Amerika niho bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi, tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda.